Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe incuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga ku munsi wa gatatu nkuko bisanzwe tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu. Uno munsi turaganira ku kibazo cerekeye aho hari abantu bagira ikibazo cyo kwiyonona n'umwanda muto ku mpanuka bitewe no kudashobora kwigumya. Abaganga bavuga ko ivyo iyo bibandanyije kuba ukwiye kwihutira kubitura kuko bishobora kuba biva ku ngwara zijanye n'imitsi iyo mu bwonko canke n'izindi ngwara. Nivyo tugiye kuganira rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Kazi mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumviro. Twatumiye umuganga yanonosoye iki kibazo atubwire byinshi kuri cyo. Shira rero nimero zanyu kuri Facebook nkuko bisanzwe. Adresi yacu kuri Facebook ni ya yindi nyene, ni Radio Yacu VOA. Radio Yacu VOA.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga yo ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Bamwe mu bakiri bato hamwe n'abakuze barafise ibibazo vyo konona impuzu bambaye kubera bisoba ko kumpanuka. Ivyo biterwa no kudashobora kwigumya. Abaganga bahanura ko mu gihe ivyo bikunze kuba uwo bishikiye yihutira kuja kwa muganga kwisuzumisha kuko bishobora kuba biterwa n'ingwara hijanye n'imitsi yo mu bwonko canke izindi. Mu kiganiro muri sanga rero nivyo tugiye kuganira. Twatumiye muganga Nestor Nsengiyumva. Muganga Nsengiyumva ni umuhinga mu bijanye n'imitsi y'umubiri, umuneurologue mu Gifaransa, akaba akorera mu gihugu cy'u Burundi. Dr Nsengiyumva arongoye igisata c'amagara y'abantu kuri kaminuza y'Umwizero wa Afrika mu Gifaransa, mu Cyongereza nako Hope Africa University, aho ni mu gisagara ca Bujumbura. Muganga, ikaze neza kuri Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri isanga. Tubaha ikaze.
Murakoze cyane. Ndabaramukije. Nonga ndamusaba ko batwumviriza kandi ndabashimira kubona mwanyitse kugira ngo dusabikanye ubumenyi mu gifata cy'amagara y'abantu. Nshimira nabo rero bafasha kandi kutwumviriza kugira ngo twetwa.
Murakoze cyane muganga. Abaganga turazi ko muba mufise akanya gato muba muri byinshi, ariko turabashimiye cyane kubona mwigoye. Duhereye kuri ingwara nyene muganga, benshi iki kibazo baba bazi yuko gishikira abana bakiri bato cyane canke abantu bakuze bari mu zabukuru, ariko uno munsi turaganira cyane cyane ku bari hagati na hagati. Nukuvuga iki kibazo mu Gifaransa bamwe bashobora kwita ngo ni anorexie nocturne canke ngo incontinence urinaire. Turumva yuko ishobora gufata umuntu ku myaka iyo ari yo yose. Duhere ku bana, ni kuyihe myaka ushobora gutangura kuvuga uti muvyeyi harimo akabazo?
Ego, murakoze. Sinzi ko muriko muranyumva neza.
Ego, byari bisa n'ivyacitse gato ariko ubu turakumva neza.
Ego, kugira ngo ingwara yo kwiyonona ko ku bana bazita enurezi mu rurimi rw'Igifaransa, ni ukuvuga ko ni mu gihe umwana aba adashobora kugumya umwanda wiwe mutoyi, na cyane cyane mu ijoro, bikunda cyane cyane gushikanisha cyane mu ijoro, bazita enurezi nocturne. Tubivuga rero mu gihe bishitse ku mwana angana canke arenza imyaka 5 ndaza kubafigurira mu kanya kaza sinda bafigurira mbega bigenda gute kugira ngo umuntu aguhera umwana kivutse gushika azoshobore kugumya umugukontrola se kugumya umwanda wiwe mukuru na mutoyi abirekure abishatse yihangane canke abishobore kugira kontrole no kuvuga kwishyira kuri fitako ububasha rero tuvuga yuko hariho ico kintu cita enurezi cyangwa kwiyonona ko kumwana bishika mu ibiro enurezi nocturne mu gihe bishitse kumwana are angana canke arenza imyaka 5 musi yaho abariko batumbira bazumve neza ni bintu twovuga tibiri normal kuvuga bisanzwe atangora n'imwe na ntoya irimwo ego mbere wanashima kugira ngo tute ku mwanya munini woko abatwumviriza boronka kaje ko kwazi bibazo rekamenda bakiye ku mayange ukuntu mu bisanzwe nubwa nki umwanda mu kutoyi tubika cyangwa tusohora guko hano niho dushobora gutahura mbega ni kubera icyo ushobora gushika bikanka yuko umuntu ashobora kugumya ego rero mu mubiri turafise agasaho kabita amasogwe bita vesi ako gasaho karafita nubwa nti n'akaringo n'akarobine cyanke akabariyeri ka kandi umuntu ashobora kugara cyanke akugurura amasogwe agasohoka kugira ngo rero umuntu ashobore kuvuga ngo umuntu akeneye kuja kumwana mutoyi araheza akagira icyo twita contraction ya ka gasaho akamera nk'uga nubwa nti kugasondasonda uko kagize n'umutsi bitamitswe umuntu arahita akagira contraction kasiyonda uwo mutsi hanyuma uwo agaheza naho akaka bariyeri kaka robine akakugurura ni ukuvuga ngo hategeza kubaho rero ibyo bintu bibiri ya contraction ya kaka saho kabitse amasobwe hamwe no kugurura
ego muganga
kamwe gatangira
ntaguciriyemo gato muganga sinzi ko telefone yoba iri kuri yo parleur harimo irajuroga gato
oya ntabwo iriho ko kuri parlere
okay hari harimo utuntu tw'utuntu tuja muri ko twashaka ko tukumva neza cyane ego
nuko ntabwo iri kuri yo parlere bizeye ko bizakugenda bitera binera neza ego nariko ndavuga rero ukuntu urumva bigenda rero nubwo ni urumva umubiri buja kugira ngo umuntu ashobore kwihagarika nubwo ni ubwonko hamwe n'imitsi zisoza bwenge birabifitemo uruhara runini cyane kugira ngo bishobore kugira iyo kontrole yo gushobora kugara kakaringoti cyangwa kakarobine kakabariyeri ko kugara no kukugurura cyangwa kagasaho kugasyondasyonda kugira icyo bita contraction iyo misile muscular ako gasaho kugira ngo umuntu ashobore kugira kureka umwanda mutoya rero ni ukuvuga ubwonko hamwe n'imitsi isoza bwenge birafise uruhara rudasanzwe reka mvuge gatoya ikintu mbega bigenda gute umuntu avutse iyo umuntu avutse murabona umwana mutoyi uruyoya rusohoka aho rushakiye ni ukuvuga ngo ntirushobora kugira kontrole y'umubiri y'iyo ntuze yarwo iyo vesi yako gasaho kabika amasobwe rero nuko wewe umwana kivuka nubwo yuko ubwonko bwiwe buba ntibuba burakomera cyane cyo twita matrice burakomera cyane ariko akoresha ikindi igice gikontrola ubwonko gusohora amasobwe kwihagarika n'iyindi santre reka nabite santre kirindiro santre kirindiro
kandi
kantu bita
wongere ntunge muganga gato wongere untunge gato ndabaciremwe kuko umurongo niwumvikana neza reka tukupe hano twongere duhamagare kuko ivyo uri kuravuga birahambaye kandi harimo ariko aracamo ibintu nituko turakumva neza mu gihe tuko turakugarura ku murongo reka nakire umunywanyi w'ijwi rya Amerika ikibazo ciwe ndakibasubirira murakoze radishwe cya Amerika samiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda reka nakire Ziriro Muvunyi amahoro neza urahura komeye Ziriro
ego ndashima Imana umutomerwa nuko mwese namu mukura ku murongo kuko naningiye kubibabwira ko telefone itari kumvikana neza kandi ibintu yarayimara avuga ni ibintu wumva yuko byafasha abantu bateza amatwi radio ijwi rya Amerika umva ko ari ibintu biri byo ariko telefone ntago yumvikanaga ntago twamwumvaga neza ibyo avuga
ego
reka ngutume ku bibazo ushobora kuba wamubwira ramutagarutse ku murongo
ego
ese byaba uko icyo kibazo ubwo burwayi numvi icyo kibazo cy'abo bantu bakunda kuba bagira ko numva abarwaye diabete cyangwa nyirango mu kirundi muyita igisukari sinzi
niba ari kumwe igisukari
ubwo ni cyaba ari cyo kibazo ikindi babihuza gute no mu mutwe babihuza gute no umuntu aba yangiritse mu mutwe yaba yakoze aksida ese ni ihe ndwara yindi ishobora kuba yabitera yabigiramo uruhare kugira ngo mu mutwe we bibe byagenda byagenda gutyo nyine ese yavurwa ite abaganga ni ngombwa ko umuntu nta bindi buryo umuntu ashobora kuba yabikoramo byo kuba yakwitwararika kugira ngo icyo kibazo cye kuba cyamubaho kuko bijya binabaho kenshi ko hari n'igihe umuntu ushobora kumutungura ukamukanga agahita yinyaraho mu Kinyarwanda tubyita kunyara mu kirundi mu gusoba bikabyangombwa ko wisoba ko ibyo byabiterwa n'iki kuri icyo kibazo nabwo kijya kinabaho
yego cyane rwose
naza mu mumbarizi ibyo bibazo
yego urakoze cyane Ziriro ndaguye ku murongo wa telefone ko umuganga agarutse muganga nkuko Ziriro yabivuze ati ibyo mwari ko muravuga bisa birahambaye cyane hama kumbure musubira inyuma gato wari kurasigura agatsi akanyama canka gatsi gatuma kuguruka kakugara usubira dusigurire neza ingene biba byagenze kugira ngo gatsi nguvu zako
ego makoze dukuvuga twafite agasaho kabika amasogwe afita nubwo nti nakabariyere cyangwa akarobine twugura cyangwa tukugara kugira ngo rero dusohore amasogwe nubwo nti turashyiramo pression turagira contraction ya kagasaho pression ikongerekana ariko tukaca tworosha cyangwa tukugurura ka karobine cyangwa ka kabariyere tukakugurura hanyuma amasogwe agasohoka ibyo rero iyo kontrole ikogwa n'ubwonko hamwe n'imitsi ifoza bwenge nubwa nti hariho centre iri mu bwonko hariya mu mutwe hakaba n'indi centre iri mu cyo twita moire épinière ni nk'ubwonko ariko buri mu gice cy'umugongo nimba sinzi ko muri ko muranyumva
yego turakumva
ego nuko rero ubwo bwongo buri mu gice cy'umugongo bita moire épinière cyangwa spinal cord mu rurimi rw'icyongereza burakorana na centre iri mu bwongo hariya mu mutwe kugira ngo bishobore kugira iyo kontrole hariho rero bimwe biza byorosha nubwa nti kakarobine bikakugurura ibindi bikakugara ariko iyo umuntu yamaze kuba ari umuntu yamaze kuheza icyo twakwita nubwanki iyo kontrole yako kasaho kamasogwe ni ukuvuga ngo arashobora kugara cyangwa akugurura iyo umwana avutse rero umwana akivuka nyine ukuntu igice acamwa ni ukuvuga ngo dukuri ubwonko bwiwe lo cerveau muri yo centre yo muri cerveau yo mu bwonko haya mu mutwe ikontrola agasaho kamasobwe bibera ndi yubaka cyane ariko haba hakora cyane ya yindi centre iri muntu uzeye mu giti cy'umugongo bita moire épinière dukuri iyo ibishoboye gukontrola yagira no bwanti irashobora egombe kugira kontrole atuye kontrole ntibikwiye n'ibyukuri ntibikwiye ari nacyo gituma umwana mutoyi umwana kivuka uryoya hariho ibintu byinshi bishobora umva arashobora kusohora umwanda mutoyi umwanya uwariwo wose kuko nta kontrole zikuri abifiseko kubera ko rero navuze yuko kugira ngo umuntu ashobore gusohora umwanda mutoya hariho nubwo ni guhanahana amakuru kontrole iri hagati ya santre nubwo ni kirindiro kiri mu bwonko bwo mu giti cy'umugongo twita mahepine hakaba n'ikindi kirindiro kiri mu bwonko bwa hariya mu mutwe muca mutahura yuko ikintu cyose icyo ubwo ari cyo cyose cyoza kigira kitera akarwara mu bwonko cyane cyoza gitera akarwara muri no kuvuga ahantu ari mu bwonko bwo mu mutwe ubwonko rwose huvo mvuze ubwonko mu mutwe mbasha gushaka kuvuga rwose huvo cyane bwa bundi bwonko buri mu giti cy'umugongo twita moire pinière akagwara kariko kose koza ka kuri aho hantu karashobora gutuma umuntu aba umwana aba umuntu akuze agira icyo kintu cyo kwiyononako birashobora gutuma umuntu aba umwana cyangwa umuntu akuze agira ikintu cyo kwiyononako aho ni ku ruhande rw'ibintu rw'indwara zifatira mu bwonko cyangwa indwara zifatira mu bwonko bashaka kuba mu mutwe cyangwa bwa bwonko twitwa moire pinière buri mu giti cy'umugongo urumva rero umwana ubwa mbere rero maturation y'uko bigenda ubwa mbere umwana ariga kumenya yuko vesi iwe yuzuye iyo ni intambwe ya mbere akamenya ati iyo vesi ashobora kumva yuko yuzuye iyindi ntambwe agira ni intambwe yo gushobora nubwo ni kwihangana nga kontrole kwangira kagasaho yuko kisongasona yuko presha yongerekana ngo amasoge agende gusohoka agashobora kubigira kontrole intambwe ya nyuma ashika ko kugira ngo ashobore gukontrola neza ari nayo umuntu akuze aba ariko ni gushobora kugira coordination ni ukuvuga ngo kuraba kontrole gukontrola kagasaho na kakaringoti akabikontrolera kimwe na kimwe amaze gushika aho hantu rero kuvuga ngo aba yamaze kuba by'ukuri umuntu akunze rero abana gushika ku myaka ine umwana aba ashobora gukora ibyo bintu n'imibundi buri basi ku murango aba ashoboye kugira iyo kontrole benshi baca bagenda gushika ku myaka itanu niho aba yatanguye kugira uze neza ariko rero mumenye neza ni uko ufashe abana ijana bafite imyaka itanu cumi na batanu muri bo barashobora barafise iyangurane yo kwiyonona ko twita enerezi nocturne ni ukuvuga mu ijoro
abana barenze imyaka itanu
bamaze gufata nk'imyaka cumi batanu ku ijana ufashe abana ijana abaribo bose hajya mu ibarabara bafite imyaka cumi urashobora gusangamo batanu bafite iyo ngorane yo kwiyonona ko kandi biri no kumwe akanini ingorane bafite ubu nyine nshya ndabashyikiriza ibimenyetso hambavu yize byo kwiyonona ko mu ijoro ibindi bimenyetso umuntu abibonye acategereza kunyarukira kwa muganga imyaka
mbere y'uko tujya mu bimenyetso muganga
mu ibarabara abana barenza imyaka cumi n'itanu abigeme cyangwa abakobwa ukafata ijana urashobora kuronka mu babiri bafite iyo ngorane ni ukuvuga rero ko murumva yuko ingorane nubwo ntibonekeza cyane dutangura kuvuga ko ari ingorane bwa mbere iyo yibonekeje ku bana barenza imyaka itanu ariko twita ingorane mu gihe umwana cyane abamutunze babibona n'ingorane bonyine ni ukuvuga ngo birahangayikishije aho ni mu gihe afite iyo ngorane yo kwiyonona ko gusa adafite ibindi bimenyetso ngo mbashe nshikiriza mu kanya iyo afite iyo ngorane yo kwiyonona ko mu ijoro gusa hanyuma nubwo yaba afite arenze ya myaka itanu afite imyaka umunani na cumi mu gihe ababyeyi
cyane wenyine ubwiwe ki ata kitari kibazo gihambaye mu buzima kuba kiza kukonona ubuzima bwiwe nta ningorane na ntoya. Reka rero nshikiriza ibintu ibintu
muganga subiramo gato subiramo icyo baruvuze uvuze iti iyo uwo mwana ari hagati y'imyaka kumbure 5 na 10 atabibonyemwe ikibazo no kuvuga yuko atagerageza kubihagarika.
Oya nukuvuga ngo mu gihe bitonona ubuzima bwiwe mu gihe atari bitariko birafekta ubuzima bwiwe atariko nk'akarorero ku ishure yumva isoni aranka no kuja ku ishure canke arumva ariko ubuzima bwiwe bwononekaye kubera ko iyo nonako canke ababyeyi birabahangayikishije n'abantu ba birabateje ikibazo bonyine kuvuga ngo birabahangayikishije ababyeyi cyangwa abandi batunze uwo mwana cyangwa uwo mwana we nyine ubwiwe biri ko bironona ubuzima bwiwe aho niho cyo tugakora ikibazo n'ubwa nk'icyo gikenewe n'ubufasha bwo kuri tutahugarukako ariko mungundiye naguma cingaruka hamba byo kwiyononako mbega n'ibihe bindi bimenyetso umuntu abibonye asavuga ati ntabwo ari ya ngorane gusa yo kwiyononako mu ijoro kuko iyo ngorane yo kwiyononako mu ijoro yo yibiheza ni ukuvuga iriheza kuko mwumvise yuko nk'abana bafite imyaka 15 ufashe abana ijana ushobora kuronka mwo babiri ariko mu mfite yuko ufashe abafite imyaka 5 woronka mu 15 ku ijana urumva ko batera bagabanuka
yego
rero iyo ngwara iriheza ariko mbega ni ryari utorinda kurindira ahubwo kwijyo rinda kwiheza ariko bisikenewe yuko unyarukira kwa muganga icya mbere ni mu gihe bishika ku murango kuko iyo ngorane tuvuze kenshi kubana ishika mu ijoro ndaza kuvuga no kubakuze ntacyo mbihaza ariko bishika mu ijoro ni kuvuga bishika ku murango aho ni ikibazo.
Okay. Ego turabumva uti bishitse ku murango
bishika ku murango aho ni ikibazo hanyuma nubihe bifatanye n'ibindi bimenyetso mu gihe uwo mwana afise nubwa mu gihe iyo yumvise ashaka kumwanda mutoyi ategerezwa kugenda yiruka atirutse bikaba byamaze gukoroka aho n'ikibazo nicyo twita urgence mugabo ni ukuvuga ngo arabye abyumvise ntashobora kwihangana na gatoya atategereza kwiruka atirutse hamaze kuba agisida nukuvuga amatungo yamaze gusohoka canke mu gihe agenda ku mwanda mutoyi hanyuma yagenda urumva yabyumvise yayumva bishaka yatuza no kunyaruka hama ashiceyo akumva ategerezwa agushamo inguvu nyinshi ibindi ko navuga abo umuntu akuze abo umwana nico kimwe ni kuvuga ngo yumvise yuko ashaka kumwanda mutoyi kandi ategereza kunyaruka ariko arashitseyo biramugoye kuko biza
akarinda gushyiramo inguvu nyinshi kugira ngo bisohoke.
Muri ko muranyumva?
Ego
icyo ni kimwe cyane naho arashitseho urumva navuze nti aho icyo muri cyo kuvuga arashitseho ategereza kwikanira ashaka gushyiramo inguvu nyinshi kugira ngo bize icyo ni ikibazo cyane naho arashitseho hamwe biraza aya masoko agakoroka ahandi akikupa aho naho nyine ni ngorane cyane naho abagize umwana mutoyi ariko yumva umenga ntiyahejeje yumva umenga vesika agasaho kabika nasobwe karacuzuye aho naho nyine ni ikibazo cyane naho afite ububabare yumva umenga arafite ububabare ububabare aha mu nda hepfo aho naho nyine ni ikibazo canke arababara ariko arituma ariko arasoba ariko aragira umwanda mutoyi aho naho nyine ni ikibazo ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu byerekana yuko haba hariho akandi kagorane kumbure nubwa nti muri haba nko muri karya karingoti gasohora amasobwe bita iretre yuretwa mu rurimi rw'icyongereza cyanke muako gasaho kabika amasobwe ko nyene cyanke hashobora kuba hari ikibazo ibindi ni mu gihe dufate nk'uko umwana hariho development yiwe no kuvuga uko ariko arakura bigaragara yuko atariko arakura neza cyane mu gihe bigaragara yuko uwo mwana urabye kuvuga kwiwe ugeranye n'abandi bana bo kuri ubwo rugezo rwiwe aho hantu ageze ukabona yuko umwana umenga by'ukuri ntaramenya kuvuga neza aho ni kibazo uko nkaho nk'ibinduze umenga umwana ntariko arakura neza umenga umwana ntavuga neza bivuga yuko afite ikibazo cya developement development ukuntu ari karakura mu bwonko ashaka hayo ikibazo kandi mu gihe imyifato yiwe behavior imyifato yiwe behavior comportement itameze neza urumva ugasanga arakara cyane arakubita abandi bana rwose urumva afite ama emotion ameze ukuntu aho naho nyine bica bitegerezwa ni ukuvuga ngo gutera gutuma tugira amakenga kubera iki ishobora kuba ari indwara yo mu bwonko cyanke wa wundi navuga yuko ategeza kwiruka abyumvise ashitseyo naho bikanka no kuza cyanke akagira iki ashobora kuba afite akagorane muri kajya gasaho kabika amasobwe cyane mu karingoti kayasohora cyane ashobora kuba afite infection muri ako gace
yego muganga ashobora
no kuba afite indwara y'amasigo
muganga reka kumbure murantunga hariyo abanywanyi bishwe cya Amerika kumbure bimwe mu bibazo wabyishuye ariko banabo nyine bararindire kugira ngo bakwibarize kuko ndumva yuko bimwe mu byinshi wavuze harimo iby'abana bakiri bato n'iby'abantu bakuze rero nizere ko babyumvise byinshi kuko uraduhaye byinshi cyane bidusigurira bidusobanurira mu gihe ibi bintu byibonekeje no kuvuga harimo indwara kandi nizere ko abenshi babyanditse kuko hariho byinshi cyane nagiye ndandika wadusiguriye kandi bitomoye ariko muri byinshi wadusiguriye numva umengo birafise isano nuko kuntu umuntu aba yabuze inguvu mu gihimba kugira ngo ashobore gusohora umukoyo neza ivyo rero bitabaye ukavuga uti haba harimo akabazo reka kumbure warugira uvuge kubijanye na diabetes nayo nyene ni zimwe mu ngwara zishobora kuba zibituma Cirilo yari yakibajije nacyo nyine ndumvise uracishuye zimwe mu ngwara zituma iki kibazo kiba diabetes irimo yari yabajije ingene iyo ngwara ivugwa mu kanya kari imbere turabishika ko navyo nyene mbere yuko wishyura icyo kibazo cy'ingene ivugwa reka kumbure na kirundi munywanyi hama uvyishurira icyarimwe nakire ku murongo wa telefone ego nakire Habyarimana Gérard turi kumwe
Hello
amahoro cyane Gérard
ego amahoro
uratwumva neza uduzijwi
ndabumva ngaye bukape muri Kongo ariko nkwamba muri komune gitanu kinera cyawe
ni byiza cyane ko mutwumva aho ibukavu duga ku ijambo
ego cyane kama yenda mu kimwe kimwe
arakumva
ego je tunashaka kubaza mutumire kumbe simene yuko akwari ngwara nasaka robenye nasaka mene umuco nyawo ariko kuvico gize gushika na yamango akujinaka itandatu atari subiriye
uwo mwana afise imyaka ingahe gajira
wagize imyaka itandatu cyangwa ku myaka ibiri
reka muganga kumbura kwishira mu gice ego hari kindi kibazo
ariko byakunda kuba mu gihe byakunda kuba ku mutaka ego nashaka kuvuga ndi isobanuro ikwiye nimba byoshye ku muntu akaja kwa muganga akamusodomiza cyane tukavuga ati byaraheze muganga rero nadi umusobanuro ukwiye wakoze
urakoze jean muganga duga kujambo kuri ico cyo umwana wiwe n'umbaro urumva ko baramuturubitse abavyeyi benshi bashobora ko bari muri ico kibanza nyina ati baraturubika abana babo duhereye kuri ico ahama tuje kukuntu kumbure bo kwitaho abo bana mu kubavuza canke mu kubasuzumisha
ego nagoma icyo novuga nuko ubwa mbere kiranazira gutubika umwana kuko sivyo aba ariko arigira ahubwo iyo umwana atubikwa aranoshobora no kuba niba yeye yamaze gukontrola umwana mutari wiwe birashobora no kutabivyuka nasiye gukontrola kirari nimba namwumvirije neza umenga umwana byatangiye ku myaka ibiri ariko ubu wafite imyaka itandatu byarahetse byarahagaze aho uyo onukubwe yarashyize cya kintu twita enurezi nocturne gisanzwe kizwi no ku bana kenshi imyaka itanu itandatu ubiriheza nukuvuga rero uwo byaraheze nta kingorane na ntoya ego
ego hama ukuntu kumbure abakibifise nyuma y'iyo myaka itanu wari watubwiye bakarenza bakabandanya tuvuge hagati y'imyaka itanu na cumi hariho ababyeyi babandanya kugira amakenga bati umwana wanjye ageze ku myaka icyenda cumi kumbure na cumi n'imwe muri icyo gihe kandi bakabigira mu ijoro honyine hanyuma ndifuza ko tunagaruka no kubakuze nabo nyine kuko birashika kuri abo bana tukiri kubana tukiri kubana imyaka kuva kuri itanu gushika kuri nka cumi n'ibiri babigira mu ijoro honyine wohanura iki
babigira mu ijoro honyine mu gihe atabindi bimenyetso afise urumva navuga nk'akarorero ari mu ijoro honyine mbere no kuvuga ni mwijoro honyine nta kindi kimenyetso afise reka umuntu acakigira ko yo ikintu cya mbere yo kwitura kuri umuganga uwo ari we wese medecin dokita akamusuzuma kugira ngo arabe yuko by'ukuri atayindi ngorane ihari atayindi ngorane
telefone ka muganga ndumvise ko gacitse reka bamugarure ku murongo reka kumbure mbandanye ku murongo mbe ndakira abanywanyi b'ijwi rya Amerika ibibazo byabo muganga araza kubyishura Remy ku murongo wa telefone turacari kumwe amahoro neza Remy Remy duzijwe ndumvume ngo uri kure gato egera telefone hama ikibazo canke cyumve
mahoro cyane
mahoro
hama ndamukije n'umutumire nagaruka ku murongo ikibazo nari mfite nagomba kumubaza ko ku bakuze bishika mu ijoro bamwe n'abandi bidashika hama ugasanga bafise n'amaresoro akugwa muri sosiyete ugasanga babakumira mu miryango canke bimwe n'ibindi noneho hari nabo tubibona ko kabona akarere umuntu yagorewe inzoga noneho ku murango afite ukabona yisobye ko noneho haba hari biri muri za ndwara cyangwa byatumye n'ibinyobwa yanyoye
urakoze Remy urakoze reka muganga araza kukwishyura abandanyirize muganga ndabwiwe ko wagarutse tubandanyirize ko ubu ari kurasigura ku bana bari hagati y'itanu na cumi n'ibiri iyo babigize mu ijoro honyine icyo harura Hello docteur. Muganga sengiyumva turi kumwe. Muganga sengiyumva muratwumva? Oui. Ndumva ko harimo akabazo ku murongo wa telefone. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga aho turiko turaganira ku kibazo cy'ukutihangana iyo umuntu afise ikibazo cy'ukutihangana mu buryo bw'umwanda muto abitewe no kutagira inguvu mu rurimi rw'igifaransa iyo ndwara ikabizwi nka incontinence urinaire canke aho rero haba ari nko kubana kubakuze ugasanga yitwa cane cane enurezie canke no kubakuze no kubana naho nyene biraba enurezie nocturne turiko turaganira rero na muganga Nestor Nsengiyumva umuhinga mu bijanye n'imitsi y'umubiri umu neurologue mu Gifaransa akabakorera mu gihugu cy'u Burundi Dr Nsengiyumva arongoye igisata c'amagara y'abantu kuri kaminuza y'umwizero wa Afrika Hope University Hope Africa University, Hope Africa University mu gisagara cha Bujumbura. Muganga turi kumwe ariko aragerageza kudusobanurira ibimenyeso byinshi byinshi kubana no kubakuze kugira ngo umenye yuko ufisi ikibazo ukwiye kuja kwa muganga. Muri bimwe mu bimenyetso yavuga yuko iyo byanka yuko wihangana ugirije ku mwanda muto ubishatse ubwo nyene ukumva utegerezwa kubikora iyo ushiramo ingufu nyinshi ibyo byose rero bikaba bimwe mu bimenyetso. Ndabwiwe rero ko muganga agarutse ku murongo wa telefone. Muganga twihangane twese, numva ko telefone zitariko ziradukorera neza, ariko mwako murasigura ku bana bari hagati y'imyaka 5 n'imyaka nka 12 iyo babikoze mu ijoro atibiture muganga, hama turaza kuja no kubakuze kuko turumva ko nabo nyene birabashikira no mu ijoro kandi bari bakwiye kuba byaraheze.
Ego reka ndabinyarutse. Nukubuga kinu chambere yokuitura umuganga waliwe wese kugira ngo tumenye yuko zukuri ataindi ngorane ihari. Mugihilero bigaraga yuko ataindi ngorane ihari. Ikinu chambere ni manuro gewe nande mhereza abandi kuko tuzanu kugirageza hariho imiti imwe dushobora gutanga ariko tuyigerageza mu gihe ibindi byase kandi nzi byanka mu gihe umuntu abikoze neza. Ikintu cya mbere ni uko umuntu wese amenya yuko iyo ari ingorane ikunda kuba kenshi, ni ukuvuga sibo bibaye ko wenyine kandi ntabwo wari ni indwara izo kwiheza no kwiheza. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ikintu kigira kabiri ni uko twogerageza tuhariho ibyo umuntu ashobora gukora kugira ngo agabanye impact cyangwa novuga impact bya kwa kwiyonona ko biza kugira mu buzima bwo mu muryango hakarorero. Ni ukuvuga nk'akarorero gukoresha nk'abantu babishoboye gukoresha nka tafe gupompa mu nzu kugira ngo hareke kunuka mu gihe umwana byamushikiye. Urumva bica bituma batumva abantu bose yuko hameze nabi. Ko umwana imbere y'uko bamwambika ibabanza kumwoza igihe cyose, umva bituma by'ukuri bibi novuga nti amera neza adafite akamoto kabi, aho nubugira ngo tugabanye impact cyane inkurikizi kwa kwiyonona ko byateye. Ikindi gihambaye ni uko bohoraho bogerageza kurinda umwana nubuga nti gufata ibyo kunywa birimo isukari nyinshi cyane kafeine nyinshi na cyane cyane mu masaha yo kumugoroba. Ni byiza yuko ibice nka 40% by'ibyo kunywa byiwe yobinywa guhera mu gitondo gushika nka saa sita, ibindi bice nka 40% by'ibyo kunywa byiwe akabinywa gushika 10 zo kumugoroba. By'ukuri guhera 10 zo kumugoroba akaba nimba yari kunywa amaritiro angahe abiri atatu ku munsi akanwa ibice 20% gusa. Mu yandi majambo ama ibintu bijyanye n'ibyo kunywa abinwe mu gice cya mbere cy'umunsi. Ego hama ikindi kintu gihambaye nuko hobaho icyo twita motivational therapy, ni ukuvuga ngo motivation gutera ingoga guha gushigikira umwana. Nk'akarorero kubwira umwana uti okay wewe igihe cyose, kuko ni byiza yuko igihe cyose agiye ku imbere y'uko agenda kuryama abanza kujya muri toilette. Nk'ubu umubwiye uti okay igihe cyose ugiye muri toilette imbere yo kuryama tuzokugirira aka, tuzokubikira aka kantu, tuzoguhaka. Umubwire ngo igihe uzorara udasobye oya, umubwira bya bindi ahubwo imyifato ibereye nziza. Kuko gusoba si wabigira birizana. Ariko nukuvuga ngo ni icyo tuta motivational therapy, nukuvuga ngo kumushyigikira mu gihe abyifashemo neza. Ni ukuvuga iyo niyo ntambwe ya mbere muri iyo motivational therapy, muri iyo motivation, muri uko kumushyigikira niyo ntambwe ya mbere. Ni ukuvuga ngo kumwemerera akantu mu gihe akoze ikintu neza. Hanyuma ubu mu ntambwe ikurikira rero niho ushaka kuvuga uti okay ijoro nibyaca bita ata bintu bibaye tuzoguhereza kamuga mu ntango ntubifatira yuko ata kintu cyabaye. Ikindi kintu gihambaye nuko wogerageza kugira umwana yuko no igihe cyose umwana yikanguye mu ijoro yikanguye by'ukuri kumujana bakamujana mu ntuze bakamujana muri toilet kandi bakamuherekeza mu gihe yikanguye gukurumba urya njyo nonako iyo nonako wanashimatana bize asinziye rero mu gihe cyose yikanguye umva nakumubwira ngo twene muri toilet ariko mu gihe cyose yikanguye bagashobora muherekeza bakamujana muri toilet urumva rero ngerageje gucagagura by'ukuri gutahura bwa mbere yuko ibyo ari ibintu bishyika kandi bizokwiheza ubwa kabiri kugerageza kugira ibintu byogabanya impact inkurikizi bifite kumwoza neza gushyiraho agaparufe kahari mu nzu akadeodora ibintu nk'ibyo kurinda yuko umwana aza gufata ibyo kunywa birimo isukari nyinshi cyangwa kafeine nyinshi urabona zijya byo kunywa mu Burundi hari ibyo kunywa bita ngo energy hariho amafanta hariho n'ibindi kubiri kurinda yuko umwana abinywa mu masaha yitere yo mu ijoro ariko nta kumubuza ngo burundu oya nuko yobinywa mu gice cya mbere cy'umunsi
ego
hamwe rero nicyo nite motivational therapy hamwe no kumushigikira kumwemerera akantu mu gihe abyifashemo neza
makoze hama kubakuze muganga kubakuze tuvuge duti hariho nubwa mbere siriro umwe mu banywa nyeri yabajije ati mbega hari gihe ukanga umuntu kandi abakuze ukamukanga mugo gasanga ari isovye ko canke nuko umuntu yaborewe ugasanga ari isovye ko canke ku muntu akuze nyene bisanzwe mugabo ico kibaza akakigira nawo nyine tuganirize kubijanye n'abantu bakuze mbega nabo nyene yamari ingwara yo mu bwonko canke nabo nyene ni nyifato biba bimeze gute muri rusange
ego murakoze ubwa mbere ico no bamenyesha yuko no bibusa yuko kugira ngo byikuri umuntu aje kumwanda mutoyi ubwonko canke imitsi soza bwenge birabifisemo uruhara budasanzwe hariho ico twita system nerve autonome autonome no kuvuga nibiga bintu dukora tutagiye ko control nk'akarorero umutima uratera ntiturinda kubikontrola turahema turinze intwemu ariko nta bubasha tubifiseko rero iyo system nerve novuga nti hariho iyishigikira gusoba iyifavoriza gusoba ituma umuntu agenda gusoba canke n'iyindi ituma umuntu ni ukuvuga nti ibihagarika iyo rero umuntu agize ubwoba iyo umuntu agize ubwoba harashobora kuba idumbanywa ngiyo kontrole uko kuntu izo system nerve kuko hariho balance y'izo tuntu tubiri kamwe gashigikira akandi kavuga ati oya iyo umuntu agira ubwoba rero harashobora kuba iyo kontrole ntigende neza iyo balance ntigende neza hanyuma ugasanga umuntu arashitse nicyo gituma byahora bishika n'abanyeshuri bari no muri kaminuza bashobora kubashyikira yagize ubwoba ari mu kibazo ugasanga byashyitse ariyo nonako ni ukuvuga ngo niyo disfunction iyo balance itabaye neza itagenze neza ariko muri rusange umuntu akuze akagira ibintu byo kwiyo nonako dufate haba ku murango haba mu ijoro ni ukuvuga ibintu cya mbere ni ukwitura kwa muganga kubera iki ubwa mbere abashobora kuba afise indwara iyo ari yo yose mu mubiri nk'akarorero infection ifatira hariya mu gihimba mu bihimba bijyanye n'umwanda mutoye ashobora kuba afise indwara ya diyabete ashobora kuba afise iyindi ndwara ariko ashobora no kuba afise yarakomerekeje mwale icyo cya mwale epiniyeri ni ukuvuga bwa bwonko nababwira buri mu giti cy'umugongo nk'akarorero nk'umuntu agize agisida umuntu aragize agisida y'imoto cyangwa agisida mu ibarabara iyo ariyo yose cyangwa araguye nubwo atovunika biboneka arashobora konona arashobora kuvuna bwa bwonko buri mu giti cy'umugongo abo bantu kenshi ikimenyetso cya mbere bagira ni ukudashobora ni ukuba baca babonona ya santre cya kirindiro gikontrola bijyanye n'ugusoba kiri mu giti mu bwonko bwo mu giti cy'umubwonko irononekara n'ikimenyamenya n'ibindi bizomwereka ko cononekaye abashobora no kuzokumva inguvu mukuguru cyangwa mu maguru yose umenga zagabanutse nubwo yoba gitambuka ndaba kumva umenga
guvuzira cyiza
cyangwa kumva aho no kumwanda mukuru umenga hari ikibazo.
Ego urakoze cyane. Reka nakira abandi babiri ku murongo wa telefone. Ndafise Marcel na Robert. Reka duhere kuri Marcel. Marcel duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyumviro.
Kwambara ubukire Marcel uko bivuze. Muri mu Rwanda ni
ego
nabo na Afrika ya nako kurabona ifoto zanyu. Mhm. Ni nani ukunwa ngo kwitoba?
Eh Marcel uri ku gato ariko kwa telefone egera. Tukumve neza.
Nabindi kuvuga ni nabo ifoto zanyu.
Mhm.
Ariko mbari uwo mudokiteri ndwari rwara bakobwa n'abahungu se. Igira imyaka wende umuntu wavuga ati uva mu bwana kugeza mu myaka 20 ngaho iyo ndwari zagiye. Ikitandukanye na zazi n'izi wenda z'abagore bamaze kubyara bajya mu kigo kandi ariko najya bandumva. Mhm. Itandukanye hehe?
Ego, ego Marcel. Urakoze Marcel. Reka nakire na Norbert. Amahoro neza Norbert, duga ku ijambo.
Murabo neza.
Turaho turashima namwe.
N'umutumirwa namushuje. Mhm. N'umutumirwa namushuje. Mhm. Mbere na mbere manze mbashimire icyo kiganiro cyiza mwateguye, ariko se nkibazane umwana wenda yaburijwe uburenganzira, ariko uburenganzira wenda ntajye kuba yakwihagarika bigira izihe ngaruka ku mwana yenda nko ku bwonko. Ese gucungana n'umwana wenda yuko yajya ku bwiherero umubyeyi ashobora kuba yenda atabimenye nabwo bikaba byamugiraho ingaruka. Ese ikindi umwana akwiye kunywa amazi angana iki mu gihe kugira ngo yirinde ibyo bibazo byose biba ku mwana?
Norbert ntigufise ku murongo wavuze ati umwana yankiwe kuja ku mwanda muto, ni ukuvuga ko yankiwe ikiringo kingana gute ari igihe umubyeyi avuga ati banza urindire gato, ariko uvuga ati niba yankiwe kuja burundu canke sobanura neza
aho ngaho wenda ashobora kuba ari kumwe ku rugendo umwana wenda akaba ashaka nko kwihagarika cyangwa se akaba ashaka kwituma, icyo gihe bigenda bite? Icyo gihe byagira ingaruka ze ku bwonko bw'uwo mwana cyangwa se n'umubiri muri rusange nk'uruhago rwe.
Umwana afise imyaka ingahe?
Wenda reka tubarende ku myaka 2 wenda cyangwa se 3 cyangwa se duhere ku ruhinja wenda kandi ngo rugoranye cyane.
Urakoze Norbert. Reka dufate ibyo bibazo bibiri ya Marcel ni cha Norbert muganga duga ku ijambo.
Marcel ni manu mbije neza yabuze kujanye mbega sindona tawine tukabuze yeko hagati y'abahungu n'abakobwa iyo musubiriramo nimba mwatumise neza ikibazo cyiwe.
Yavuze ati mbega bishikira bompi abahungu n'abakobwa hama ego hama timbe kandi yanagaruye n'ikibazo c'ababyeyi.
Ego ikibazo c'ababyeyi bagira iki?
Ababyeyi bibarutse ndakeka bza ababyeyi bibarutse nabo nyine bafite ico kibazo. Ina banabyumvise neza
n'andi. Ariko ikintu cy'ambere icy'ambere ni uko no mumenyesha yuko by'ukuri bishikira bose. Ego bishikira bose abahungu n'abakobwa bishikira bose. Hanyuma iyo ababyeyi ababyeyi bibarutse by'ukuri ba muri rusangi ababyeyi baba bibarutse cyangwa bibungenze barafise ama risque manini yo kugira ico kintu twita inconcenance urinaire, ni ukuvuga kudashobora kugumya umwanda mutoye. Ntabwo nibonashima niba bifita ica kintu twavuga mihaize co kwisoba ko mu ijoro, ariko by'ukuri basha kugira iyo ngorane. Nta birebire twobijyamwo, ariko nuko mu kwibaruka hajya mu kwibaruka harashobora kononekara guko harashobora kononekara utuzu twinshi yaba imitsi imitsi iby'inyamanyama yaba imitsi insoza bwenge iri hariya muri kiriya gice cyo hepfo mu cy'umubiri hariho ibintu byinshi bishobora kononekara bishobora gutuma byukuri ntuzeye kontrole ya kontrole itagenda neza ego rero ababyeyi ababyeyi biba bayirutse bibungenze cyangwa barutse kwibaruka barashobora kugira ako kantu kantu zeye kantu kontenanse hari utundi tugwara babafise ariko abo batumbera ku muganga ujya muganga w'abapasoni bita medecin gynecologue ego Norbert nawe Norbert ya mengharikimu ya wajite
ya wazeti ingaruka
ibuka, ya wazeko vifiti ingaruka ugambele umana dufate mwini kwa kunzira kigazira kikazirizwa ya wishate sinu umana we nene ebozi kuli kubera ko iyo twamaze gukura tukaba dushobora kubwiriza cyangwa kugira kontrole ku mubiri wacu iyo tubishatse turihangana ariko kwihangana umwanya munini murumva namwe birafite ingaruka mbi ibintu bisaba kuba warigize n'ibyubuganga kugira ngo utahure yuko ako gasaho konyine uri kurananiza uri kupfunga ka karobine wugara ushiramo inguvu urumva yuko uri kurananiza umubiri kandi rumba nta ubwo nkuzuza kononekara bwononwe naye masobwe utasohoye ariko bwononekara uko kuntu nyene uko icyo cyimbiro wabuze nkaho wihagarika uko kuntu nyene wabuze amahoro nizo zonyine bishobora kubonona ubwonko ariko ntibubwonona nyine uko nyene directement ego yavuze ati mega amazi n'amazi angana iki kubitanye n'amazi icyo nshaka kuvuga kujyanye n'amazi muri bibijyanye no gukinga ko niyo nona ko mwijo ikintu gihambaye ni ahubwo byari ayanwa nuko ngerageje kubisubiramo nuko ibice 80% by'amazi yose kuko nk'umuntu akuza nk'akarorero tumanura kunywa imiburi iburi amalitiro atatu ku munsi umuntu akuze umwana bitabivana n'imyaka ariko amazi menshi ashoboka amazi menshi ashoboka n'ibihambaye hano ni kuri kubijyanye n'ibingwara ni ahubwo yo yanwa ryari ibyo zo kunywa ibintu ryari nuko ibice 80% by'amazi yose cyangwa ibyo kunywa byose bakwiriza mu mubiri byo byinjiza mwajya amasaha 12 ya mbere y'umunsi ibice 80% gushika saa sita zo ku murango ibindi bice 40% hagati ya saa sita na 14 zo ku mugoroba by'ukuri ibice 80% by'amazi haba maji haba ya maenergi byose akabifata mu gice cya mbere cy'umunsi ego
murakoze cyane muganga twumvise yuko bishikira abakobwa abahungu abakiri bato n'abakuze twadusiguriye zimwe mu ngwara zishobora gutera iki kibazo haba arizo mu bwonko haba ari za diabete hama muganga mu munota umwe udusigurire bimwe mu buryo ufasha abantu kubavura wavuze ko wanacishije moti hari n'igihe bikenerwa yuko atora imiti banze tubwire muri make ingene bavugwa misi ya mbere mezi ya mbere canke ni najyari uvuga ati wowe urakeneye imiti ku muntu akuze cyane cyane kuko no kubana wavuze yuko kubana biteba bigahera tuje kumbura kubakuze
ego ku bantu nasasane bakuze iyo ku bantu bakuze bobo ikintu cyambere ukwihutira kwa muganga kugira ngo barare umuganga wari we wese doctor wari we wese guko agize amakenga atana kurungi ku bwa mbere ku muganga bita ihologe araba hanini ibiri ibihimba byirondoka by'abagabo nibijanye nibihimba agati ibihimba byo gusoba by'amasobwe appareil urinaire uwo muganga kugira ngo amusuzume hanyuma iyo yiketse yuko ashaka kuba afite ingorane nk'akarorero bijyanye n'ubwonko aho aramurungika ku munehoroge kugira ngo amurabe ni ukuvuga rero ikintu cya mbere gihambaye ni ukuraba yuko atabindi bintu atazindi ingorane atanini ibimenyetso afise hambavu y'ibyo byo kwisobako ego hanyuma ni ukuvuga ngo tuza kuvura icyabitumye ku bantu bakuze by'ukuri si cyo kumwe no kubana tuza kuvura ahubwo icyabitumye mbega yakomerekeje bwa bwonko bwo mu giti cy'umugongo tushaka tutuma sikanere y'igiti cy'umugongo tubyiketse mbega yakomerekeje ubwonko ashaka ko afite ikibyimba bimwe bita tumere mu bwonko bwakeka kontorora amasogi aho cyane ashobora kuba afite icyo twita maladie degenerative zimwe za Alzheimer abo bose ni ukuvuga ubwonko bwabo butera bwonda bwononekara ziwe bagishobora gukontrola ya centre ya control ntibigikora neza ni ukuvuga ngo ku bantu bakuze tuza kuvura indwara yabiteye ego hama ku bana nabo twagerageje bya bindi navuga by'imifato hanyuma bikamara amezi atatu atandatu abakaba takiravamwo haba hageze aho tuyumvira indi ntambwe ico cyita active therapy treatment active kuko bya bindi yari impanuro gusa iyo treatment active rero nkiburaya harakantu bitaga kengeri umwana bashobora guhereza umwana hanyuma yasoze akashikengeri gakakumva hatose kahafite akantu kabita sensoro kari sensible ku iyo hatose kagacaga kavuga kavuze rero umwana baba bambwiye yuko arinze yumva gakengeri umva acayikangura ategereza gucabyuka akagenda muri toilette nubwo yaba yahejeje akagenda agaherezayo kenshi ntabaraheza kuko hagitota akakengeri gaca kavuga hari n'undi muti bita desmopressine mugabo ibintu bikenewe ko abantu barinda no kubyandika ni ukuvuga uwo n'umuti ni imiti dushobora kugerageza hariho n'iyindi miti dushobora kugerageza hariho nabo moranda yifashisha kandi bikagenda neza ni ukuvuga ngo mu gihe za mpanuro zitakunze haheza amezi atatu atandatu hashabikeze yuko dutera iyindi ntambwe mu byo twita active therapy treatment active
mu bantu bagwaye diyabete kuko diyabete turayumva cyane mu karere mu Burundi mu Rwanda ni indwara itikije inganda n'ukuri abantu rero bafite diyabete ni diyabete rero muca mugerageza kubarungika ko kuvura iyo bafite icyo kibazo bakaba basanzwe banafite na diyabete no kuvuga aho hoho mu bamuzi ko kumbure byatewe na diyabete
Eko si nabo satubarungika kuko abaganga turafashanya mu kuvura nk'abafite diyabete dusaba wa muganga akurikirana diyabete bita endocrinologue tukabifashanya mu kumukurikirana ego kuko abafite diyabete baca bonona amanere utunere du kontrola ya vesi nico twita nephropathie autonome ou vegetative nkubuga bacabona umutunere diabete bonona umutunere du kontrola ya kagasaho kamasobwe ego
amikindi naco muganga ahara ababyeyi bakunze kwibaza yuko kumbure umwana yanse kuvyuka mwijero kugusoba kubera ubwoba kuchoba ari kimwe mu bintu mu muhura naco mwumva cyane muri ico gihe umuvyeyi yogira gute kuko uwo mwana abafise ubwo bwoba nyine bwo kuvyuka mwijoro haba ari kubera rimwe mu mwijima canke kubera nyene ugutinya navyo nyene biratuma uwo mwana aza arituma ko
ego byukuri irunda ikintu cy'ambere bo kwangukaje mu bihe bishika nuko bobwira umwana apana kubana no kumubwira ahubwo igihe cyose abyuse mu gihe bisanzwe bimushikira igihe cyose yikanguye ko baca bamuherekeza bakamujyana muri toilette mu gihe yikanguye
wanavuze n'ikintu ati ntibamuvyure mu ijoro
oya nta kumubyura mu ijoro ahubwo gusa yikanguye ni uguca bamujyana kandi byashyitse muri iryo joro byamushikiye kirazira kumutuka
nibyo koko kuko nk'uko wabyumvise umubyeyi kavu yavuze ati kenshi usanga ari umubyeyi ikibazo hama turi ko turaje mu musozo tuvuge gato umunota umwe canke amasegonda make ku bantu bakuze cyane bo bahanura iki kuko hariho abatangura kugira iki kibazo kandi basa n'abadashaje cyane ariko ugasanga byaje kare baratangiye guhura n'iki kibazo bo bahanura iki
ku bantu bakuze by'ukuri icyo novuga ni kimwe nuko boca bitura umuganga kare hashoboka uwari we wese nk'abagabo bo bashobora kuba bafise indwara y'agahimba bita prostate barakunda kugira ingorane zere no gusoba by'ukuri boca bitura umuganga hakiri kare kuko umuganga uwari we wese umudokiteri uwari we wese arashobora guca barungika ku muyihologe umuganga araba ibijanye n'indwara z'abagabo canke indwara zijanye n'igihimba co gusoba c'amasobwe canke akabarungika ku muyihologe mu gihe biketse ko afise ico kintu bita vesinehogene donc zatu nuko sitemina gitariki irakora neza cyangwa tukura akabaronika kundi muganga uwo ariwe wese yikeza ku bantu bakuze bagende kwa muganga hakiri kare
murakoze cyane rwose muganga dusozera kino kiganiro kumbure akajambo ka nyuma y'impanuro muri make mu byo twaganira no munsi n'ibyo babanyonye babajije turagushimiye cyane akajambo ka nyuma dusozera murakoze cyane
Ego murakoze akajambo ka nyuma nuko kwisoba ko kubana kwishye byishye kwijyana ngacaye cyane abashise gushika imyaka nk'itanu biba biri nohomale umwana ntibaze bamutubike baramureka birashobora kuzokwiheza ariko baragenda kwa muganga kugira ngo barabe ko atakanika burana afise ku bantu bakuze ni gake biba nohomale baragenda kwa muganga hakiri kare. Murakoze
cyane gose. Uyu mumvise ni Dr Nsengiyumva Nestor. Nsengiyumva Nestor ni Dr arongo igisata cy'amagara y'abantu kuri kaminuza y'umwizero wa Afrika, Hope Africa University mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Turamushimiye cyane ko kanyafashe kuganira n'Ijwi rya Amerika. Namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika mubandanye muterera mu biganiro by'Ijwi rya Amerika, turabashimiye. Ndashimiye Nadia Taha mu bwinga bw'ivyuma yamfashije kuri micro, mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri Sanga cerekeye amagara y'abantu.